Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Niyedirwe mbasuza kandi mba ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Burundi, urwibutso rw'abaguye mu bwicanyi bwo mu 1972 rwari mu ntara ya Gitega rwasenga.
Mugihe rero umugwi uriho uri kurakora iyo ngwano sinumva ikirikiraberaho, turacari ku kivi ubuze 72 ubwo nyene bose baca bumva ko ari abahutu bahohotewe, ariko baribagira ko iki kiyaya cimbo hariho n'abatutsi bishwe.
Uwo ni Musenyeri Jean-Louis Nahimana, ayobora komisiyo y'ubumwe n'ukuri mu Burundi. Iyo nkuru n'izindi zirimo urupapuro rw'inzira rugiye kujya ruhabwa impunzi mu Rwanda turayigarukaho mu kanya gato. Mugome ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahereye mu gihugu cy'u Burundi, aho Inteko Ishinga Amategeko yasabye leta kongera komisiyo y'umwe n'ukuri ikindi gihe cy'imyaka 4. Yasabye ko iyo komisiyo inahabwa ubushobozi bwo gukora ubucukumbuzi ku byaha byakozwe mbere y'uko Burundi bwigenga. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana.
Umugwi w'amahoro mu nama nshingamateka urabe ibibazo vya politike waciye ijya nini cegeranyo c'umugwi Severo jeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi co kuva mu 2014 gushika mu kwezi kw'icenda 2018 wemeje ko uyo mugwi wakoze ibikorwa vyibanze gusa n'ibifasha kugira akogwa ibikorwa bikomeye nkuko vyashikirijwe na Gerard Daniel Ndabirabe harongoye uyo mugwi. Yavuze ko atawoshoka yemeza ko ivyo abagize co bashikiriza Severo bashikirije ari ukuri mu gihe yatabaye kuvuguruzanya. Kindi gikorwa gikomeye kitakozwe nuko naho hatowe ibinogo rusangi hari ubuhinga bukenewe kugira hamenyekane igihe ivyo binogo vyabereyeho.
Umunsi mubuze muti haraho mwatoye force commune kuri ivyo bisigarira mwebwe murashaka kutubwira muti ni bisigarira byo mu 72 hanyuma abandi naho gacha bavuga bati oya nivyo mu 93 none muri abo babiri ninde afise ukuri. Mwebwe mucha muvuga muti oya nibyo abanyagihugu batonye bavuga urya nawe yavuza toya nibyo mu 93 nawe acavuga ati nibyo abanyagihugu babonye bavuga ndo nukuvuga yuko mucha muja mu mayirabi. Bisaba rero yuko haba bimwe byita la datation au carbone 14 kugira ngo ishobore kubereka ayo magufa na yaryari.
Umunyamabanga mukuru w'umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi aremera ko hari ibitarakogwa ari naco gituma uyo mugwi wasavye kongegwa ikiringo c'imyaka 3 kugira urangize igikogwa. Clotilde Niragira avuga ko uyo mugwi wagize ikibazo c'ubujyo.
Dufise cadre bane bonyine mu mugwi ngahe Bujumbura gusa ivyo rero vyaratugoye iyo turonka ubujyo twari gushiraho abakadre benshi kandi turavye ubuhinga bafise butandukanye kugira ngo badufashe ubu rero vyaratugoye cyane. Muribuka neza yuko muri yibwirizwa harimo ko twateguza gushiraho abakadire nyine n'abakozi mu ntara zose z'igihugu batatu hamwe no mu makomine yose agize igihugu, ariko ivyo vyose ntitwashoboye kubikora kubera ko twabuze uburyo.
Ikindi kibazo cagarutswe ko n'ikiringo uyo mugwe wawe gukorera ko amatohoza abashinga amateka n'abakenguza amateka bakabona ko hari ukuri kwanyegejwe kuko uyo mugwi utohoza kuva Burundi bwikukira no kuvuga mu mwaka w'1962. Pascal Nyabende umukuru w'inama nshinga amateka yunganirwa kuri icyo kibazo na Pascal barandagiye umushikiranganje w'intwaro yo mu gihugu hagati.
Ntushobora kuvuga ko ibintu twabayemo byakorotse biva ku ijuru mu 1962 namba na gato birafise iyo byaje biva none aho byaje biva ko iri tegeko bakorera ko ribinyigiza tuzobimenya gute. Ninacyo gituma rero kuraba ibyabaye imbere y'umwaka w'1962 ari ngombwa kuko birafise uruhara runini mu byakurikiye.
Mu corona taraza muri Afrika nta mpunzi zariho, abantu bari inguruza hagati mu gihugu bagenda bakagaruka nta mpunzi zariho. Iyo yo simubona biriko biraza ni kreasiyo y'umukoroni. Uro ni ngombwa kuri iryo hangiro kumenya neza uruhara rw'umukoroni kugira ngo akumbure dutere indi ntambwe tumaze gutahura yuko umukoroni yagize uruhara haba mu kugandagura indongozi zitandukanye. Twabuzwa n'iki mu gihe twabimenya neza umugwi wabisesanga ukabishyira habona kutuko shinga nukurubanza.
Na yuko vijanya ni kilingu yomu kutegereza kuongegwa mugi ya mategeko au genga yemeza kwa ongegwa unga kumwegusa. Aba kengu za mateka na washinga mateka. Basabye ko kongegwa ibiringo bishoboka harabwe ibikorwa bisigaye. Reveriano Ndikuriyo arongo inama ngengu za mateka yemeza kwivyo vyofasha kugira Burundi bushike gukuri kunywanisha Abarundi.
Musanzwe ibyo bongeye bakavuga bati igikorwa kibandanye subwo ko abandanya abantu abandanya umugwi barabi bati umwanya wukwira nimba duhaha imyaka 4 bashiremmo ahantu huguruye yuko dushobora nikongera n'igihe imyaka 4 itokwira kuko kumenya ukuri ni byiza n'ubyo ko imyaka 33 40 mugabo kuri ukamenyekana neza tukamenya ingenzi tuzohinduka ingenzi zokwirekosiria mugabo byanditse neza atari ibintu tuguca hejuru byofasha
kiretse ivyikiringo n'umwanya ukongerwa amatohoza agatangura kuva kubihe by'abakoroni mu Burundi gushikaho iryo tegeko rizokwemerezwa ibindi byasabwe nuko iyo mugwi wo banze ukabangira ivyo gushingura n'iteka ibisigarira by'abantu byatoye mu binogo rusange bitandukanye mu gihugu cyo Burundi mu gihe wari bamenyesheje kwico gikorwa kigiye gutangura mu mpera z'ukwezi kwa 2018 umugwi Severe watanguye ibikorwa kwigenekerezo rya 10 kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2014 ukaba urangije kiringo cawo mu kwezi kwa 12 2018 Ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika.
Mu ntara ya Gitega aho naho ni mu Burundi haravugwa isengwa ry'urwibutso rw'abazize ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972 rwari ruherutse kubakwa ku mutumba wa Nyambeho komine Geta. Abari bubatse urwo rwibutso banze kugira icyo babivugaho. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel Dantoine Sabimana.
Nuko bimenyeshwa n'abanyagihugu ba ku mutumba wa Nyambeho hari kuri no wa kabiri kumuhingamo aho babona abantu bagarikiwe na Venus Imanirambona buramatari wa Gitega bariko babomora ico cibutso co kwibuka ba utubagandaguwe mu mwaka w'1972. Aba banyagihugu bavuga ko bakibomoye bakoreje icuma gikati vyuma bita Meleze ni cibutso cari cubatswe ku cyumviro ca bamwe mu bahutu bavuga ko arabacika cumo mu mwaka w'1972 baserukiwe na Nkinamira Deogracias mwiket inimero 531 akaburungu ubusa gatandatu akarango gakitse 336 akarango gakitse 2018 byo kwa 2018 kwezi kw'icenda buramatari wa Gitega Venus Imanirambona yari yandikiye Nkinamira Deogracias amuha iminsi itarenga 8 akaba yabomoye ico cibutso. Muri iryo kete Venus Imanirambona yari yamenyesheje Nkinamira kw'ico cibutso cubatswe abajeje intwaro batabizi kandi gifite intumbero yo konana mu bantu mwizo hasanzwe. Mu mpera z'ukwezi kwa kane hari habaye impari hagati y'imigwi ibiri ivuga kwiserukira abahutu babacika cumi mu mwaka w'1972. Umugwi umwe userukirwa na Francisco Gisaveri Nsabimana, uwundi mugwi ugaserukirwa na Nkinamira Deogracias, bose bapfa uburongozi bw'iryo shirahamwe ry'abacika cumi mu mwaka w'1972. Umugwi wa Nkinamira niwo wari uherutse kubaka icibutso ku Nyambeho. Ni mu gihe uwundi mugwi userukirwa na Francisco Gisaveri Nsabimana nawo nyene washinze ibuye ry'umushinge ku metero zitarenga 4 z'ico cibutso cubatswe n'umugwi userukirwa na Nkinamira. Abanyagihugu ba ku mutumba wa Nyambeho baratangazwa no kubona abantu bavuga ko baburiye rimwe bashaka gushinga ivyibutso bibiri ahantu hamwe. Abanyagihugu twabasanze ku mutumba wa Nyambeho aharaye hasambuwe icibutso
aha kuvyo kura kenewe icibuko bakaje inama akaje icibutso kimwe gusa akaba ari cyo cyose bahurira ko nakunyaranira abantu bapfuye bobo bishaka inyungu zabo nibaje hamwe
cyo nkabo bagabo ari nkanwe bose bari ngaha cyo no bahanura no babwira nti nimwumvikane mugira icibutso kimwe muhurire ko mwese umwe wese arike kuza aragira ibyiwe ubundi byiwe kubera abo bantu bapfuye barapfuye saba kikaruka aho naho babigwandira ko umwe agira ibyiwe ubundi byiwe je nibaza ko ari inyungu boba babona babikura.
Bamwe muri abanyagihugu bavuga ko batabona akamaro k'ico cibutso kubona naho hari imigwi igwanira kubaka ivyibutso. Abanyagihugu bavuga ko bibatwenza abandi nabo babibonaho kuzura kabotse.
Twebwe nta nyungu nimwe tubikuramwe twahubwo no kutuzurira kabotse kuko nk'ibintu twibagiye bakaca bagoma baza kubizura. Ubu urumva n'abana bakiri bato batari babitsi bazaca bakura babitsi aho kugwanira twege tugikomeye bagwanira bapfuye aho kugwanira twege tukiriho tugihema urabona bagwanira bapfuye abapfuye nabo barabizi ko bapfuye kandi bo nta numwe atabizi mugaje simboni gituma bagwanira aba bantu bapfuye nibagira ikibutso kimwe bibukire ko bose kuko baba bahutu baba batutsi ndazi bose barapfuye kuko umwagi yaragira iki wundi kiwe bazohava basanga basubiye kwa tumucamo.
Mu mugigihugu ujeje kumenya ukuri no kurekuranira Severe nabo nyene bavuga ko ico gikorwa co kubaka ivyibutso ari umurimo wa Severe. Musenyeri Yohani Rudoviko Nahimana arongoye umugwi Severe.
mugihe rero uyu mugwi uriho uri kurakora iyo ngwano sinumva ikirikiraberaho turacari ku kivi ubu zirindwi na kabiri ubwo nyene bose baca bumva ko ari abahutu bahohotewe ariko baribagira ko iki kiyaya cimbo hariho n'abatutsi bishwe bisigura kutovuga yuko irindwi na kabiri hapfuye ubwoko bumwe ngarutse 93 naho nyene nuko nyene uvuze uwo mwaka hariho abashaka kuca bumva ko ari abatutsi bonyene barenye ko atari ubwoko bumwe abatutsi bonyene bapfuye
no mu biro vy'umuhuza w'abarundi basaba kureka umugwi severe ugakora Eduardo Nduwimana n'umuhuza w'abarundi
nyimba nibuka neza amateka agenga severe haravuga ko hazoba ikibutso rusange gihurirwa ko n'abarundi bose bagize ibyago n'ingorane kugira ngo twirinde yuko umwe wese yogenda agira ikiwe undakiwe undakiwe
impande zibiri rumwe rwose ruvuga ko ruserukira abahutu babacika cumi mu mwaka w'1992 bose nta kinini bashimye kuvuga kwibomogwa gicibutso cyo kunyambeho mu giheta mu ntara Gitega hagati mu Burundi Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2169 Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254-25-593-94 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-5 Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda ubutegetsi bufatanyije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR byatangaje igikorwa cyo gutanga urwandiko rw'inzira ku mpunzi zishaka kujya mu mahanga. Mumbabare batangije igikorwa cyo gutanga urwandiko rw'inzira ku mpunzi zishaka kujya mu mahanga n'urwandiko impande zombi zivuga ko ruzafasha impunzi n'inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa
Urupapuro rw'inzira cyangwa passport rwatanzwe ku mpunzi ziba mu Rwanda zashaka kujya mu mahanga rwitegereje ku miterere yarwo rurasa n'urusanzwe ruhabwa abanyarwanda. Kurwo impunzi naho hariho ibirango by'u Rwanda zigatandukanira ku magambo azanditseho gusa. Kuri passport y'impunzi handitseho amagambo agira ati: "Urwandiko rw'inzira rw'impunzi mu gihe ku munyarwanda ho handitseho urwandiko rw'abajya mu mahanga." N'urwandiko ruje rusimbura rwahozeho rwahabwaga impunzi kuko rushya rukoranye ikoranabuhanga. Kuko urufita kigera ku mipaka ngo imashini ngihita irusoma ikabona imyirondoro ye yose ku mpunzi rero zirashimira urwandiko kuko ngo ruje zirubabaye bwana Patrice Ntadohura akuriye impunzi ziba mu migi
ahanini nagomba gukenguruka imwe yure ku mutima nkengurukira leta y'u Rwanda iyo yumvise akamu tugaguma tuyitera iki cyari kibazo kiduhanze n'ukuri kandi byose nasinzira ni impunzi bamenganije ndazikora ariko murantori nyinshi murampaye itiro gatonyi kuko abari ngaha biboneye biyumviye n'ingene zizotanga nenda savye mwese muri ngaha mu mpuzu bwatsi mu gukoma amashyi cyane
Baba bakoze urwandiko rw'inzira rw'impunzi mu kigo cy'abinjira n'abasohoka mu Rwanda Ministeri yita ku mpunzi ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR nabo barasangura urwandiko ruzafasha impunzi mu buzima bwa buri munsi Madame Jeanne d'Arc de Bonheur Ministeri yita ku bibazo by'impunzi yabasabye kutarukoresha mu gutembera gusa ahubwo no mu bindi bikorwa bibateza imbere
tukaba twizera rero ko bizabafasha ariko ntibizabafasha gusa mu gutembera bizabafasha kwiteza imbere kuko twebwe icyo tugamije ni kwigira kandi kwigira tubishakira umuntu wese uri mu Rwanda ku butaka bw'u Rwanda twifuza ko akataza mu iterambere ry'ubu cyacu gikatajemo kugira ngo dufatane urunana tubashe gukora cyane twigire uru Rwanda rukazabafasha kwagura imipaka kwagura amarembo kugira ngo mubashe kugira navuga ngo ahantu hagari hagutse ho gukorera kugira ngo nyine byaterambere byanyu bibashe kurigeraho.
Bwana Ahmed Babafol ukuriye HCR mu Rwanda nawe akavuga ko uru rwandiko rw'inzira ku mpunzi ruzarushaho korushya byinshi, kuko ngo rwariho haraho byagoranaga cyane nk'igihe byabaga ngombwa ko impunzi zijya mu bihugu byo akure.
The old travel documents that we used to issue are no more recognized.
Aragira ati urwandiko rw'inzira rucyuye igihe twakoreshaga mu kumenya impunzi ku isi ntirwashoboraga gusomwa n'imashini mu bindi bihugu. Rero byatugoraga gutwara impunzi nk'igihe zabaga zirwaye n'urugero, ariko ubu turishimye cyane kubera ko ni ibihe bishya, ubu impunzi zishobora kugira urwandiko rw'inzira rwuje ibipimo ku rwego mpuzamahanga, bashobora gutembera aho ariho hose uretse ibihugu bakomoka. Umwe mu bafasha urwandiko rw'inzira rw'impunzi aravuga ko bigiye kumufungurira amarembo. No murundi kazuba mu mugi wa Kigali ukora ubucuruzi.
Bizofasha kurangura ko cyangwa nkora business don ari bloqué, sinashobora gusohoka urwanda kugira ngo shobore kurangura canke gukora utundi tuntu swatukura mu kanya canke biki kame mu mbako procès droit yo gushobora gusohoka.
Bwana Anacleti Kariba tushinzwe binjira n'abasohoka mu Rwanda yasabye abari bamaze igihe basabye impapuro z'inzira zidakoze mu buryo bw'ikoranabuhanga gusaba izijyanye n'igihe, birinda izindi ngaruka zavuka.
Zakira rero nkaho zataye. Nuyikoresha abari ku risk kuko ashobora gukoreshwa n'abandi bantu. Inama twabagira rero nuko twifuza ko twatangiye gukoresha izindi dufite, abari bazifite ntabwo zarenzaga imyaka ibiri. Twabashishikariza mu by'ukuri ko basaba izindi twatangiye gutanga ubungubu kugira ngo bibafashe n'aho bajya hose.
Umwihariko w'uru rwandiko rw'inzira ku mpunzi rurajya rukorerwa imbere mu Rwanda mu gihe ubundi zasabaga inzira ndende nabwo biturutse i Geneve mu Busuwisi. Urwandiko rushya rurajya rumara imyaka itanu mu gihe urushaje rwamaraga imyaka ibiri. Urwandiko rw'inzira rushya ku mpunzi ruragura ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda mu gihe urwandiko rushaje rwaguraga ibihumbi 5. Urusaba agomba kuba agaragaza mbere ya byose ibyangombwa bimugaragaza ko ari impunzi birimo n'ikarita ndangampunzi. Abari mu nkambi bazajya basabira mu turere izo nkambi ziherereyemo batiriwe bazi i Kigali babanje guhabwa ibyangombwa n'ubuyobozi bw'inkambi bushinzwe abinjira n'abasohoka. Abatari mu nkambi bo bagomba kwitwaza ibyangombwa bakuye ku kagari baherereyemo. Ku ikubitiro hakozwe inzandiko z'inzira ku mpunzi 10, ariko ngo hari ibikoresho ku buryo by'iburi inzandiko z'inzira ibihumbi 20 zakorwa igihe impunzi zazisaba. Ubutegetsi butangije gutanga urupapuro rw'inzira rujyanye n'igihe ku mpunzi zishaka kujya mu mahanga nyuma yo gutangiza gutanga indangampunzi ku baba ku butaka bw'u Rwanda. Kugeza ubu barura basaga ibihumbi 4 bamaze gufata ikarita ndangampunzi. Kugeza ubu kandi u Rwanda rurabarura impunzi zisaga ibihumbi 150 bari ku butaka bwarwo. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ihuriro SEMAB ryita ku barwayi mu gihugu cy'u Burundi rihangayikishijwe n'ubuke bw'abaganga b'inzobere. Niyo babonetse ngo ntiborohereza abarwayi b'abanyagihugu batishoboye. Ibyo bivugwa na Sylvain Habanabakiza ushinzwe itangazamakuru muri iryo huriro. Yabivugiye mu kiganiro muri Isanga yagiranye na mugenzi wacu Oriane Itangishaka, aho ashimangira ko rimwe na rimwe izo nzobere zigaragaza imyitwarire itari myiza.
Abagiye bakurikirana ibiganiro urwego abagore bavugiramo SEMAB bagiye bushikiriza, twagiye tubona natwe ko izo ngorane zihari aho mu gihugu cyacu dufite ingorane z'abahinga. Nk'uko mwabivuze, ugasanga nabo bahinga bafite imyifato cyangwa icyuma kwita ingendo igayitse, aho usanga aho kujya kuvura mu bitaro bya leta basanga bafite amasezerano, ugasanga abaganga b'abahinga byamara umwanya munini mu bitaro byabo ni kabine prive mu Gifaransa. Rero nk'uko mugiye kubivuga, icyo ni ikintu gikomeye cyane mu gihugu, kandi turaze ibyo mariko mavuga ko urwego rw'abahinga rukenewe cyane mu Burundi. Navuga ko muri SEMAB twe twuzura ko hakenewe abaganga bavura indwara nyinshi, ariko cyane cyane bona zibiri. Abaganga abahinga bavura indwara za diyabete hamwe na kanseri mu kino gihugu bo barakenewe cyane, kuko ugerageje kuraba mu myaka iheze twari dufite ikiza cya SIDA nibyo cyari giteye ubwoba, ariko leta n'amakungu barahagurutse turabona ko iyo ndwara iriko iratuzwa ku rugero rushimishije. Ariko rero ugaragaje kwa izi ndwara twe tuvuze tubona ko zikadukinga mu gihugu cyacu, diyabete na kanseri, turabona ko abahinga bakenewe, kuko ugerageje kuraba birumba hirya no hino ugenda wumva ko abantu benshi bahitanwa n'indwara ya diyabete hamwe na kanseri. Rero mu cyamake turabona ko abo bahinga bavura indwara zibiri ego ni nyinshi ariko abo tumenenga n'abantu benshi bako turazi iharuro ugenda wumva ngo nakahitanga n'indwara ubazi mu kitandukanye ubazi mugira bamwe ko indwara ya diabetes na kanseri zikishije mu kandi mucacho.
Mwavuze ko bimwe mu bibazo ari uko boba bakora mu makabine yabo mu biro byabo kurusha kumbure mu biro bya mu mavuriro ya leta. Ariko tugarutse ku kibazo nk'icuvuze kanseri na diabete ni indwara zisinzikaje cyane abantu mu gihugu cy'u Burundi. Abaganga boba abahinga ba diabete kumbure duhere kuri diabete boba ari bo bake canke iyo ndwara ikisinzikaza abantu cyane muri iki gihe mu Burundi kubera inyifato y'abantu mubona ari abahinga babuze abaganga babuze canke n'abantu batera bati batitaho neza amagara yabo ugasanga izo ndwara nizo ziriko zirabahitana kurusha
burya iri mu ariza kwara abari gituma na cyane cyane inyifato cyatwi ndwara rero kugira uwo muti kugira izo ndwara zirinzwe cyane zivugo bishemeye n'ikuzo rwo hejuru nuko haba hari abaganga b'abahinga rero twe muri semapu tubona ko ikintu nyamukuru ari abaganga b'abahinga kuko umuntu ativa indwara ntashobora kumukitera niyo ntumbero rero ahateza kubanza kuboneka abaganga b'abahinga kugira ngo hambavu y'abo baganga b'abahinga habe izindi ngingo berekeza habe gusigurira abantu imyifato bofata mbega bafungura iki mbega bakwitwara gute kugira ngo birinde indwara ya diabete cyane indwara ya kanseri. Niyo ntumbero twe muri semapu tubona yuko abaganga b'abahinga bari bakwiye kubanza kuboneka ku bwinshi yego turabona ko bigoye kuko urazi igihugu cyacu ni Kenya urazi n'akarere turimo turagise izo ngorane z'abaganga b'abahinga twebwe nyine mu Burundi ariko hari hakwiye kuba twigoka leta n'abasanzwe badufasha kugira abo baganga b'abahinga baboneke mu gihugu cyacu rero twe muri semapu tubona yuko bwa mbere hari hakwiye kuboneka abaganga b'abahinga kugira ngo baze kwigisha habe kampanye sensibilisation kugira ngo abarundi n'aba mu gihugu cyacu bamenye igitera iyo ndwara kugira ngo bayikinge itere itunguka mu gihugu cyacu.
Muri rusange iyo muriko murafasha abantu cyangwa iyo muriko murabaserukira mwumva bababwira ko ibibazo cyangwa ibibazo bidogera cyane ku bahinga byo bari nk'ibihe twumvise ko bavura cyane mu makabine yabo ibindi bidogera abanyagihugu abantu bato bato cyane cyane nk'ibihe
ikibazo cya mbere cyo ni icyo basanzwe bakinye mu gihugu aho ugasanga ibitaro bya leta bibabonekayo rero n'imyigire namwe usanga kenshi bari Bujumbura bikingwa mukuru aho ugasanga mu gihugu hagati bahari basanga hari ibyo bagira amatransfer umuntu bakamukura bakamatransfer abone ko arembye akeneye umuganga w'umuhinga ari Bujumbura akava mu Cyankuzo amaze gushika mu Cyankuzo amaze kuva mu Cyankuzo ashyika i Bujumbura uwo muganga akamubika indwi imwe zibiri hari n'ingendo biharaje ni nayo nyigo tumaze n'imitungo y'abarwayi kandi twaragisemereye aho usanga umuganga w'umuhinga aje muri kabine yari ibitaro bya leta akabwiye bajya bagije ku maki yabo yakira ngo nakira batatu aho usanga abantu bageza kwakira muri iri ni benshi ariko agacakira abaki bwa mbere abandi mutazi uburyo bwo kumusanga ahakorera muri trite icyo ari ingorane zikomeye cyane rero twebwe ibyo ni imyitozo hari imyitozo y'abarwayi ko bababura basanzwe bakenye barababura hama rero agacabura n'inyigisho rero z'abo bahinga kugira ngo babwire mbega bakwitaza gute kugira bagende bagwanya izo ndwara
tuje ku mirongo ya telefone rero twakire abanywanyi b'ishwi rya Amerika nabo bashikirize ibibazo n'ivyumviro duhere kuwitwa Nestor. Uraho neza Nestor?
Baro cyane munyakubahwa.
Namwe nyakubahwa komeza.
Yego atamvuge kuri icyo cerekeye ikena ry'abaganga ngaha mu Burundi. Murabona ingorane zikunda kugira abanyagihugu twebwe bato bato.
Mu buhe buryo?
Ni kuvuga yuko byasaba leta ishiremo ingufu zikwiye kuko niho abaganga bashobora kugwira kugira natwe abanyagihugu tushobore kugira akarusho.
Ku kibazo cerekeye uko kuntu aba baganga b'abahinga usanga nkuko babivuze bafashije abantu batatu bonyene uwo munsi bari basanzwe kuja gufasha abantu mu bitaro bya leta bakaja ku biro byabo kumbura ugasanga ni naho bamaze umwanya muremure bararihishije amafaranga menshi. kumbure ntitwona bibahora kuko abayarizi iyo myaka yose yavuga ati reka nanje ndahakurira karusho iryo joba ariko sajyabo cyuko bamara igihe kirekire mu makabine yabo canke mu biro vyabo canke hari amasaha bagomba kuguma ku biro vya leta no ku bitaro vya leta batayaguma ko nkuko bari bategekanijwe
mabu aho kutwaga twivuga ko ujya umuntu wese afisikanye amasezerano na leta usanga ari amategeko y'akazi cyo tuvuga ko dikavaje ubumiri n'imidenya hari amafatizo gukora gabo nuko wayivuze leta yashobora kuba yarabyita avuga ati tubahe amasaha twebwe rero tuzaza twabaye twaragiye ku materen kandi hagiye haca ibiganiro ku majyi atandukanye aho umushikanganji w'amagara y'abantu ku bushikanganji bwasenguka ukemeza na bwone ko icyo kibazo gihari rero ingorane ziko baganga kuko bamenya yuko ego barize bigishwa n'igihugu kuko ari ngaze ugiye kuyaba nta muntu umwe yatanguriye muri makanika mitimeri y'amahera bose bije ku mahera y'igihugu ugasanga barungikwa mu bihugu byo hanze kugira abantu bose izo ndwara ku buryo bwa leta rero bategereza kubanza gutsinda abantu gukunda leta gukunda igihugu gutsinda abanyagihugu gukunda abantu ba mu gihugu gusumba gukunda amafaranga leta isanzwe ibahemba kuko yabahema ntibavuga ko bazopfa n'inzara n'abarundi benshi bahembwa na leta kandi tubayishimira iragerageza igahemba ku gihe abarundi bakabandanya izindi ngunganyo babaho ariko ugasanga ibyo bimubereye ku munota akazi ka leta abanza kumara ako kazi ka leta amasaha agahehama akaja ku kazi kiwe bikora niyo mbere yose tuvuga yuko bageze kubiraba abo baganga batukwirukira imifuko yabo ariko kwirukira igihugu twe turabona ko ari ingorane ari ikibazo abo bantu kuri abo baganga bari bafite.
Reka twakire undi munywanyi w'ijwi rya Amerika ku murongo Samuel kibazo canke icyumviro
icyumviro nagira yarera icyumviro mvuga nti ahubwo icyo mbona leta yokora ni uko hako iguma donke ifata uburyo bwinshi cyane yumvika abantu badakwivuza hanze ko twiza uko yofata aba baganga cyangwa dutse n'abatabara binonosoye akaba aribo birungika kujya kunonosora ubuhinga hanze ko musaba kuyeyo bakaca bashobora kugira ngo kuvura abo bantu abantu bogiye hanze kandi bagaca bagwiza n'ibintu bitanya n'ibi kandi bakagwiza n'ubushakashatsi ari byo nabyo bigenewe n'amavuriro agezweho ya kijyambere kugira ngo donke abo bantu baca hanze by'abandanyi baca hanze kwifuza ayo matwe atibarayandahanye
nagomba mbayishimire wagize isinziro amayezi avuze ko imisinziro y'ukuri ari nkoramutima baba gituma abaganga b'abahinga batangira igihugu cyacu abo baganga usanga nabo dufite kubera ntazi imibiri cyangwa iriya ugasanga aravuye mu gihugu bagiye gukorera mu bindi bihugu rero icyo ni kimwe kintu by'ukuri gituma abo baganga b'abahinga mu kindi gihugu cyacu tukajya tubakena hama rero icyo kibazo mwari mubajije birya mu bintu by'agatsira kazi na muntu mu bintu by'igihugu gihana ahatagira impinsi nibaza ko leta hoba ibihano hoba ibihano kuko abo bantu bigerageje kuyira abo baganga ariko basaba igihugu ariko barasabura igihugu kuko leta igaruka ikabahembera ya masaha igaruka ikabahembera isakiri yategekanije kuko bigaragaje kuraba umuntu wageze kwiza amasaha 40 rero usanga umuganga akoze nk'amasaha 15 mu ndwi nyumva ko ariko ariba leta rero twe muri semapu tuvuga ko hoba ingingo merekeza ko abo baganga berekana ingendo nk'iyo ko bohanwa by'ukuri kugira ngo
uwo ni Silve Habana Bakiza uwo mwihuriro sema byita ku barwayi mu Burundi ryivuga ko rihangayikishijwe n'ubuke bw'abaganga b'inzobere muri icyo gihugu. Shuti mwari muduteze amatwi aho ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire engineer Karis wadufashe mu buhanga bw'ibyuma, Fasil Gebeyeho wadufashe kwegeranya aya makuru. Amakuru kandi yari ahagarariwe na Frederic Nkundi Kije. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, tubararike andi makuru yacu mukanya isamuya n'ice z'umugoroba ku isaha y'Ikigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.